Genda kumana.
Mbanje kubaramutsa mwebwe mwese mwahisemo kudukurikira ndabani kaze mu makuru tugiye kubashikiriza kuri no mutaga ayo nayo akaza kuba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Blaise Pascal Kararumiye akorera radio Isanganiro mu ntara ya Karusi yaraye ijorogiyo rya mbere mu gasho ka komine ya Buyiga murano makuru mukaza gukwikira ico mugenzi wacu yagirizwa n'ivyashikirijwe n'umuyobozi wa radio Isanganiro kubijanye n'ifungwa ry'uwo mumenyesha makuru. Itegeko rigenga amatora riategekanya ibihano kubakoresha imyidondoro itari yo mu gihe cy'itora. Nayo buramatari w'intara Cankuzo amenyesha ko abahawe ibibanza byo kubakamo utuzu tw'idandarizo ku mugwa mukuru w'iyo ntara ngo baduhawe bidaciye mu mategeko. Amakuru sayo gusa turabafitiye n'ayandi. Idoni idoni mukanyi sase Alphonse kubw'Imana ntiwari karatuma amaju yabashikira twese yamwe duti sangwe ikaze.
Sangwa muri sanze kuri radio Isanganiro.
Ndasubiye kubaramutsa ndabanikaze murano makuru tugiye guhera mu gisata cyo kumenyesha makuru. Mugenzi wacu akorera radio Isanganiro mu ntara ya Karuzi yaraye ijorogiwe rya mbere mu gasho ka brigade yo ku mugwa mukuru w'ikomine ya Buhiga. Blaise Pascal Karamumiwe yafunzwe inyuma yo kumvirizwa n'umushikirizwa manza wa Republika muri iyo ntara aho yabazwa ku bijanye n'inkuru yatanze kuri uyu wa kane. Iyo nayo ikaba yari ijanye n'inama buramatari w'iyo ntara yagirishije abajejwe intwaro abasaba kutivanga mu bikorwa vy'amakoperative sangwe ngo kuko ngo vyarimo ariko biridogegwa n'abari muri iyo. Murano makuru uruganda rwa radio Isanganiro rwashimye kugaruka ku nkuru yakozwe na mugenzi wacu Blaise Pascal Kararumiye aho buramatari w'iyo ntara yagabisha yakambisha ba mustanteri yuko bariko barivanga mu bikorwa vy'amakoperative sangwe. Tumukurikire Blaise Pascal Kararumiye.
Ku mitumba yose 145 igize intara ya Karusi buri mutumba wararonkejwe amafaranga angana n'imiliyoni 10 ya koperative sangwe ziri kuri buri mutumba nkuko byemezwa n'abarongoye iyo ntara ya Karusi. Buramatari Mbarushimana Kariniya akagabisha abastantere barongoye amakomine amwamwe y'iyo ntara bihaye ububasha bwo kugurira ibitungwa ayo makoperative sangwe yo muri komine barongoye muri ayo mahera angana n'imiliyoni 10. Ati abo barenze amategeko agasigura ko buri koperative ariyo yitunganya mu kurangura umugambi yateguye aho kubategurira amasoko. Ivyo buramatari akaba yabishikirije mu nama yo kuri uyu wa gatatu, inama yagirishije abarongoye imitumba yose, abakuru b'amazone, abastanteri ari kumwe n'abahanuzi biwe. Aho ni mu gihe havugwa imyidogo mu makoperative sangwe amwamwe y'amakomine ya Nyabikere, Buhiga na komine Gitaramuka aho imiryango yashikirijwe ibitungwa impene n'ingurube byaguzwe na komine nkuko babivuga hamwe hamwe ibitari bike bakavuga ko bimaze gupfa. Aho niko ku mutumba Shanga ahapfuye ingurube 5/13 bari baronkejwe. Buramatari ati buri koperative niyitegerezwa kwitunganya mu gukoresha ayo mafaranga, akemeza ko ari ingurane izosubizwa. Agasaba kandi ko mu gukoresha ayo mahera boza barayatora mu ngunga irenga imwe aho kuyatorera rimwe ngo bigatuma habamwo ukwihutagiza. Ikarusi Kararume Blaise Pascal kubwa radio Isanganiro.
Kuri ivyo umuyobozi wa radio Isanganiro asanga inkuru yakozwe na mugenzi wacu Blaise Pascal Kararumiye atakosa ry'umwuga na rimwe agatangazwa n'ingene yarengukijwe n'umushinkirizwa manza ahejeje kumwumviriza agaca mufunga. Sylvain Ntakarutimana agasaba butungane kurekura mu menyesha makuru wa radio Isanganiro ngo kuko ataco yagirizwa. Tumukurikire.
Buntu yumvirije inkuru yatanze jewe ubwanje aho ngeza mukomenya ivyumwuga jewe nasanze atakosa nari toyiri rimwe ndetse nasubira ndayumviriza nijoro ndasubira ndayumviriza no mu gitondo nasanze atakosa nari toyi nari toyiri rimwe umuntu aravye amakuru inge nakogwa mu bijanye ni ivyumwuga ivyamateko asanzwe atekanya. Icyo numvise nuko yakoze inkuru kuvyerekeye amafaranga yatanzwe mu makoperative sangwe akorera mu makomine yose y'igihugu na cyane cyane ko yavuze mu vy'Ikarusi avuga yuko amafaranga yashikije mu makoperative asanzwe ari mu makomine y'intara ya Karusi. Ivyo yavuze ibintu bijanye n'ukoreshwa kwa amafaranga. Hanyuma rero nkumva yuko yahamagawe n'umushikiriza manza kugira ngo ambaze kuri iyo nkuru. Cyatangaje nuko inkuru ikozwe neza atana mahinyu umuntu yoyitora yoca ipfunga umuntu ibyo nivyo tariko turumva muri kano kanya naho hari kuba habaye ikosa mu gukora inkuru si bintu byangana no gucu umuntu afungwa ni ikosa iyo libaye umuntu ari karakora ivyumwuga utavuga ngo ni ikosa ryicaha nkuko igitabu mpana vyaha gisanzwe kibitekanya ni ikosa rifise ingene rikosogwa mu bisanzwe iyo hari inkuru ibaye akajamo ikosa mu kuntu inkuru yakozwe uwo muntu aba yavuzwe canke uruhande rwagumva yuko rutanejerejwe n'ivyavuzwe ruraronka umwanya nago rugaheza rukavuga turahereza umwanya abantu bose rero babashaka kugira ico bashikije ku nkuru ziba zibaraba ziba zashikirijwe ubwo rero nosaba yuko abakuru muri kino gihugu bafise ico bavuga nko kubijanye ningene abakuru mu ntara bigenza bari bakwiye kuraba ingene babahamagarira gukwikiza amategeko bakaraba ingene bakorana neza n'abandi bantu bose bari ko barakorera mu ntara kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere
ni gikimi musaba izo nzego zafashe ingingo kiyo
inzego zafashe iyo ngingo nuko bo kubitiza agatima mpembero karaba yuko ivyo bari ko barakora bitaza konona kurusha aho bibaza yuko haruboti baba bari ko baratora tukibaza yuko abo bantu bafashe iyo ngingo bo subiza agatima mpembero umenshi makuru wacu bakamurekura
uyo akaba ari Sylvain Ntakarutimana umuyobozi wa radio Isanganiro akaba ari ko yishura ku bibazo bya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka tukiri mu gisata cy'ubutungane nyene umunyororo w'imyaka 21 namande y'ibihumbi 200 nico gihano Parke ya Republika ya Ngozi yasabiye kuri wa kane abantu 14 bemera ko ari abanywanyi bo mugambwe SNL hari mu ntahe y'ikibiriraho yabereye kuri sentare nkuru y'igihugu Ngozi bagirizwa ivyaha bitatu harimo gushaka kwica abantu igihe abo bari mu uwo mugambwe SNL bakubitana n'abari ku mutumba Kagina bavuye kugurura ingoro y'umugambwe muri komine Marangara abo banywanyi b'umugambwe SNL barakana ivyo bagirizwa bakavuga ko bariko barazira kuba ari abanywanyi b'uwo mugambwe hariya mu ntara ya Ngozi duhamagara Apollinaire Muzagara
nkuko vyashikirijwe n'umwaserukiye Parake Republika Ngozi abanywanyi b'umugambwe SNL bavuye kugurura ingoro yabo imarangara bashite aho bita mu Kagina bariraze mu bantu barakubita barasahura baronona amazu hamwe n'imirima harimo ibipimo vy'ikawa hari genekezo ya 15 kigarama 2019 mushikiriza manza wa Republika yarerekanye amafoto y'abakubiswe mbere akavuga ko hari nabandi bakirimo bitaro basaba indishi y'akababaro harimo abashika 12 bari bahishikiye abo bavuga ko ari abanywanyi b'umugambwe SNL bavuga ko ari lementanya bagiriwe kuko muri bo hari abarahira ko batarigera bahonyoza ikirenge aho ku mutumba Kagina abantu bagwaniye bakavuga ko batangwa amazina n'abakeba mu vya politike ucyo batangura gufatwa itariki 17 inyuma y'iminsi 2 bagasaba rero ko borekurwa uko ariko azira ivyumviro vyabo vya politike bamaze kumvirizwa hafi amasaha 5 mushikiriza manza ku vyaha bitatu arivyo gushaka kwica abantu kubomora amazu no kurandura ikawa yabasabiye gufungwa umwumwe imyaka 21 n'amande 200 aca nasaba ko ivyo bononye bo bisubiza uko byari bimeze abo basaba indishi nabo uko ari 12 ivyo bononewe basaba abo basabo bagirizwa 14 ko bari ha miliyoni 15 n'ibihumbi 700 by'amafaranga y'amarundi urubanza rw'ikibiriraho kwaceruja mwiherero rukazosomwa kuri uyu wa mbere hari abandi bantu 17 nabo nyine bafunzwe harimo abarongoye SNL muri komine Gashikanwa na Nyamurenza nabo nyine bagirizwa gukora amakosa nkayo igihe bari bavuye kugurura ingoro yabo muri komine Nyamurenza Ngozi Ponari Muzagara Radio Isangani
Polinari Muzagara Ingozi tugukengurukire tukivuga ibijanye n'ubutungane nyene ibikoresho bigizwe n'amakinga arenga 350 amatelefone agera ku 1500 nibindi bikoresho nivyo vyaronkejwe imboneza mu vyamategeko kuri uyu wa gatatu mu gutanguza iryo sekeza umushikiranganje ubutungane Emerlandine Kanyana avuga ko ari mu ntumbero yo gufasha abanyagihugu bitura ubutungane agahamagarira izo mboneza kwifata neza abahawe ivyo bikoresho barashima bakavuga ko bagiye koroherwa nako mu kurangura akazi kabo inkuru tubaza Moise Misago
ugasanga abantu bapfa karimbi
umushiranganje ubutungane ahamagarira izo mboneza mu mategeko gufasha abanyagihugu bose babitura Emel Laurentine Kanyana akavuga ko izo mboneza zitanga mu gufasha abanyagihugu ku mitumba
ni ntara zitandatu zizobironka haba ku makinga ni 1500 haba kuri bya bitabo bandikamo ni 1500 mugabe bizogavugwa mu ntara zitandatu haba imipira izo kwerekana izo mboneza ya makoti arindi mvura n'utundi dukoresho duto duto bazoba bakeneye izo mboneza tuzitera kamo yuko bobimvuga kuri bakaba bahuza ntibazigere bateranya abantu nabandi kandi ntibazoshira imbere inyungu zabo.
Bamwe mu mboneza baronkejwe ivyo bikoresho barashima. Dieudonne Bikorimana imboneza muri quartier Mubone mu gisagara cha Bujumbura avuga ko ivyo bikoresho bigiye kumworohereza mu kazi kiwe.
Ngo bameye ni gushimira cyane ubushanganyi bw'ubutungane bwo bwiyumviye gushiraho uyu mugambi kuko abene gihugu barabajuragika ntibamenye aho bari bwicure mu bijanye n'ivyo amategeko. Nuko uvuga twebwe ikoko dufise ntubwiye twerekana inzira abene gihugu kugira ntihagume bajuragika ugasanga ubutungane bikora buremereza ibikorwa bya bwiza ko bari bito bito bakabitunganiza muri quartier.
Umushikiranganje w'ubutungane Emel Laurentine Kanyana agatera kamo izomboneza gukoresha neza ivyo bikoresho. Ivyo navyo bikazotangwa kumboneza 1500 zo makomine 28 yo mu ntara ya Bujumbura, Mwaro, Karusi, Ruyigi, Muyinga na Kirundo zifasha mu gutatura amatati bidaciye mu ngimba ku mitumba.
Moize Misago tugukere ngurukire inyuma kare uko gato amakuru duca tuyabandaniriza mu gisata cha politike.
Inama isumbi ngimba.
Isazi tandatu zirengako iminota 38 nga muri studio za radio Isanganiro nkayibutsa ko ana makuru mushaka kuyakwirikira kibiriraho muciye kuri wezi 3 akaburungu Isanganiro akaburungu Orenage. Itegeko rigenga amatora rirategekanya guhanisha umunyororo va ku minsi 15 gushika ku mezi atatu canke amande ava ku bihumbi amajana 200 gushika ku bihumbi amajana 4 umuntu wese akoresheje umwidondoro atari wo canke yandikishije ku ntonde incuro nyinshi. Iryo tegeko rirahana umuntu yandikishije akoresheje impapuro za magendo. Iyo bibonetse ko wakoze amakosa ari umukozi wa leta ivyo bihano vyikuba kabiri. Mugenzi wacu Shakre Makoto aragaruka ku makosa akogwa imbere y'amatora n'ibihano bitegekanijwe.
Itegeko rigenga amatora mu ngingo yaryo y'amajana 219 rihanisha amande ava ku bihumbi 108 gushika ku miliyoni 4 umuntu abandanye imyiyamamazo inyuma y'ikiringo cemewe cyo kwiyamamaza. Icyo gihano nyene kirakoreshwa mu guhana ikoresho ry'amajambo yo gucyoza abandi bari mu ihiganwa kumanika inyandiko n'ivyapa hatategekanijwe n'abajejwe intwaro gukoresha ivyapa ku yindi ntumbero atari ukwerekana no gushigikira uwitoza no konona ivyamanitswe hisunzwe amategeko. Umukozi wa leta akora ibikorwa byo kwiyamamaza mu masaha y'akazi akabikorera ku kazi ahanishwa mande ari hagati y'ibihumbi 200 gushika ku bihumbi 400. Ingingo y'amajana 221 ihanisha amande ava ku bihumbi 108 gushika ku miliyoni 4 wakoresheje canke akareka hagakoreshwa uburyo bwa leta ubw'urwego rwa leta canke ishyirahamwe leta ifisemo imitahe mu gushigikira uwitoza canke iyo abari karitoza wenyene ukoresheje ingabire yaba iy'amahera canke ibindi bintu kwemera uturusho kwemera gutanga akazi ka leta canke kubigenga ngushaka kurondera amajwi bihanishwa amande ava ku bihumbi 108 gushika ku miliyoni 8 n'umunyororo uva ku mwaka gushika ku myaka 3. Ico gihano nyene nk'uko ingingo ya 222 vyerekana kirahanishwa wakoresheje ubwo buryo mu gushaka ko utora canke abatora bareka gutora. Ivyo bihano bikanafata ubusamwe n'izo mpano.
Charles Makoto tugukengurukire tukivuga ibijanye na politike nyene. Abantu babiri baraye bakomeretse batemwe imipanga n'ababateye aho bari ko baratunganya ku mutumba wa komine Butihinda ahantu hazokugururwa ingoro y'umugambwe SNL. Indongozi z'umugambwe SNL Muyinga ziremeza ayo makuru yuko abakomeretse ari abanywanyi b'uwo mugambwe. Mu gipolisi baremera ko hari abakomeretse abikekwa ko ico caha babiri ngo bakaba bafashwe inyamirama bizi kaba ziriko zirabumviriza nk'uko mugenzi wacu Imuyinga babemushikirije aho yari ishikiye ku gasho bakemeza ko babafatiye icaha atariko ariko atari uko bafatiwe imvo za politike. Nayo mu gisata cimbi dukikije bamwe mu banyagihugu bo muri quartier Bukirasazi ya mbere n'iya kabiri muri zone ya Kinama komine Ntahangwa barabangamiwe n'amazi azanana umufurege uva muri zone ya Kamenge. Bamwe muri bo baganire na Radio Isanganiro bavuga ko iyo imvura iguye uwo mufurege uca wuzura amazi akinjira mu mazu yabo bagasaba leta gutunganya neza ibikorwa by'uwo mufurege nk'uko tubishikirizwa na mugenzi wacu Ezekiel ndi kumwe nayo.
Nko ku metero amajana 250 uva ku ibarabara rikuru nimero 9 rija mu ntara ya Bubanza neza neza aho bita kuri Mendevre kibonekeza ibimanga byadutse mu muserege umanukana amazi uyavana muri zone Kamenge n'ayandi yo mu gice cya Kinama. Uwo munyagihugu aba hafi y'ico kimanga nko ku metero zidashika 10 avuga ko imvura iguye amazi azananye uyo muserege abatera mu mazu.
Twegwe nta mahoro dufise iki kimanga kiradutera ubwoba cyane na cyane cyane nk'imvura iguye kiruzura kigase kebura amazi mbere akinjira no munzu zacu ibintu bimwe bimwe biri munzu tukanabipangura tukayipanga hejuru bivanye nuko iki kinogo kiba cyuzuye amazi akarengurukeba urana ko ari ibintu bitaye ubwoba cyane
uvuye kuri ico kimanga ca mbere ukamanuka nk'imetero 30 hari kindi kibomoka naco nyene ubona ko cegereye cyane amazu y'abanyagihugu uyu tuganira akavuga ko hamaze gushika naho uyo muserege uhitana ubuzima bw'abantu
amaparcela yaheze abantu birirwa baratwagwa inzu zikabomoka aha twebwe ntitubwiyeyo tuja ntako bari gukora umufurege no ruguru batabanze gukora muri side hari iyo rurora kugira amazi atembe aza muri kinyankonge amazi atemba aza bakurisa bonone bakutanganika
bavuga ko ibikorwa vyo kubaka uwo muserege babyiteze kuva kera ariko ngamaso yaheze mu nzira
hari habahinga wigeze kubona ngaha akavuga ngo bazokora uwo muserege mugaba amaso yaheze mu nzira
bwa mbere haraze n'abasinwa cyabarapima kuva kubarabara gusika hariya hama turarindira turabura none gusika no munsi n'ubyansi urabona tugwa bagutwagwa n'uruzi
uretse kibibomoka vyo muserege bibangamiye abanyagihugu bawegereye mu gusitura amazu harangwamwo imicafi itandukanye abanyagihugu bagasaba leta ko yokora uwo muserege
nta kintu ngaha twe twohakorera nk'abanyagihugu twavanga hari cyo twakwifasha kiretse ko nka leta yo nyene ije ikaraba ukuntu habaye ikaraba ukuntu yo hubaka uko nahandi hubatse uko batahubatse ahantu umwanya n'umwanya uzokumva nyene ti burya mu bukirasazi bwa kabiri ti abantu bapfuye uko birateye isoni kabisa kubona aho ngaha ni barabara rihita harabantu ariko ikintu kikaba caramaze kuba nk'uku kandi bikaba bimaze igihe kinini urabona ko umwanya n'umwanya bazotora turi biziga bazotorera hepfo mu buterere
kuri ayo makenga abanyagihugu bafise ku mutekano wabo abarongoye izo quartier bavuga ko ikibazo bakizi kandi bagishikirije ababakurira
Ezekiel ndi kumwe nayo tugukengurukire tukiri mu gisata nyene cy'imibano abadandaza bayiruka kuroswa utuzu twidandarizo mu isoko yo kumugwa mukuru w'intara ya Cankuzo bakaba bari bamaze gutangura kubaka ngo bubatse bidaciye mu mategeko ivyo nivyo bashikirijwe na buramatari w'intara ya Cankuzo mu nama yabagishije kuri uno wa kane abo badandaza bavuga ko bakoresheje uburyo bwishi mu kubaka ngo babomorewe ngo kokoba aragahombo buramatari akaba yabasiguriye ko Komine yari yabahaye ibyo bibanza bidaciye mu mategeko ngo kandi babandanije bubaka muri ibyo bibanza ngo nakizimya moto ntiyoronka ahica hariya mu ntara ya Cankuzo Leimo Mudende
Ibyo bibanza rero abadandaza bavuga ko bari babironkejwe na Komine Cankuzo kugira ngo bubake amazu y'ubudandarizo akomeye bamwe rero ngo bace batangura gushomba umusenyi n'amatafari abandi nabo bakaba bace batangura kubaka kuri uno bakane rero mu nama Desirenjiji buramatari y'intara ya Cankuzo yabagirishije yarabasiguriye ko bidashoboka ko babandanya bubaka kuko boba bariko barubaka mu kajagari aho na za kizinyamwoto zije zitoronka ozica abo badandaza bati none bigiye kugenda ko twakoresheje uburyo bwinshi kuri ico kibazo buramatari yababwiye ko hagiye gushigwaho umugwi uzokurikirana ico kibazo ariko ngo bibaye ngombwa abamaze kubaka barashobora no kubomoregwa akabuhumuriza ariko ko abari bemerewe bibanza batazovyakwa ivyo banza rero bikaba vyatanzwe na mustanteri w'iyo komine uwo nawe akaba herukwa gukurwa mu mabanga mu Cankuzo reyi mu Mudende radio isanganiro
uraca mugacana yandi mubidukikije
ano makuru tuyarangirize kuri bucana yandi y'ibidukikije abarimyi boza baregera barabivyo burimyi n'ubworozi babegereye ku mitumba kugira bababwire ingene bo kwitegurira gice ca kabiri c'uburimyi ivyo bivugwa n'umwigisha wa kaminuza Denis Bandushubwenge ahamenyesha ko abarimyi batera ibiterwa birinda imvura canke vyimbuka n'ingoga kugira ngo baronke umwimbu mwinshi muri ico gice kigira kabiri bucana yandi y'ibidukikije na Christera Nizigama
Muri bucana yandi bidukikije iheruka twarababwiye ibijanye n'igice cya mbere cy'uburimyi gitangura mu kwezi kw'icenda kigashika mu kwezi kwa mbere muri kino gice cya kabiri umwigisha Denis Bandushubwenge amenyesha ko igice cya kabiri cy'uburimyi gitangura mu kwezi kwa kabiri kigahera mu kwezi kw'indwi kubwiwe ngo imvura yaguye mu gice cya mbere izogira ingaruka mu gice cya kabiri cirima
ingaruka izobaho nuko abarondoza ba Kenya ubu bari kubaragira ico bita kwiyandikisha kugura ngeri angre kwayita umwavu w'ikizungu murabona ko ubu leta yashizeho undi mwanya kugira ngo abatiyandikishe biyandikishe abatiyandikisha no kureka batakwari yandikisha n'uburyo buke kuko bari ko baradandaza utuntu tumwe bahimbuye ngo cyo usanga rwo bukene butuma utitegura igice cya kabiri
uyo mwigisha araremesha abarimyi avuga ko ibiza by'imvura byinshi byamyeho ariko aranasaba abarimyi cyo kimwe n'abafundi b'indimo kwegera ibigo by'ubushakashatsi biba bibege babegereye kugira bamenye ibyo botera byimbuka inyuma y'ibiza by'imvura
hadufise biraya ubwoko 11 ubwoko burinda ndi namagara ico kiraya rero kirarinda imvura cyane n'ubu mu cyo gice cha kabiri uwo cha rero watate ndi namagara agomba guteremwa bya Victoria iyo cha tera Victoria gice agacacira n'ikindi cyo cyane namagara ibiharage by'ibirembegwa twasanzwe umwaka bitakarwe gose ibiharage byakarwe n'ibiharage byo hasi bijumu ni gitego cy'abarundi amateke no bitego by'abarundi birinda imvura bikarinda izuba umwumbati n'ikirinda imvura bikarinda izuba hari imboga zinyaruka kwera n'ubashaka zitarinda imvura cyane kandi zitarinda imvura zitwagwa n'imvura gacotera izindi irengarenga
de nibandusha ubwenge abandanya amenyesha ko ibyo bitegwa birimwa bafatiye ku ntara kama
turabye nk'intara ya Mugamba urabona ko naho ibijumu byaraje ariko ijumu bita nzovu mu Mugamba kera ntibabirima urabona ko izabu y'igisozi yagerageje kubashya kwiya kijumu kugira ngo ikure ibyo ngorane yuko abanyagihugu bavuga ngo tutatekira nta kindi twoje hariho ntara ya Bututsi intara ya Kirimiro irimo cha kijumu irimo igice kimwe kimwe kirimo umwumbati ivyo nibitegwa birinda imvura hariho intara za ruguru ntara za Bweru barimo ibiharage kandi batotera ibiharage cyane bo twe batwimbura ibiharage mugari izo ntara keshi cyo novuga ntibaribagira ko botera ibirembegwa nabyo biharage bitgufiye byose bakabitera mu murima
umurimyi yomenya ko ibiza by'imvura nyinshi bitomuca intege leta ibicishije kubara iby'uburimyi bakwiragiye mu ntara zose boza barahimiriza abo barimyi
leta no gufasha mbere ni washaka ivyo vy'amafaranga muri leta birakenewe navyo nyere kugira ngo bashikira abanyagihugu mugase ivyo bikaze nuko bajya bari ku musozi bogerageza bakwigisha abanyagihugu bakababwira ivyo turiko turabwira twe no kudufasha guhimiriza mbere hajye umunyagihugu nta kuja kumurimira no kumuhimiriza ukamwere kuko yogira baraci ubwenge cyane
umwigisha Deni bandusha ubwenge ahamagarira abarimyi kwitegura kugira bahangane n'igice cha kabiri cy'uburimyi
Kristera Nizigama tugukengurukire ni kuri yo bucana yandi yawe duce turangiriza ko amakuru twe twategure kuno mutaga ndabakengurukire mwege mwese mwari mu yateza biri ndabashimire nabagenzanje bo mu ruganda rwa radio isanganiro bafashije kuyegeranya uri ntoreka gushimira ni Alphonse kubw'Imana yari karatuma mvuga mu kanyumva ndabasezere ndabifuriza kugira ibihe byiza murakoze
Jean-Marie Vianney ngenda kumana